abona bakenyezi nabigeme 11 ba mbere bariko baririmba mu gihe bari bageze ku kibuga cy'indege mpuzamakungu cha Bujumbura ku mugwa mukuru w'ubutunzi w'Uburundi bariko berekeza muri Arabia Saudite. Janet Uwimana ari muri bo uwo mukenyezi yaturuka mu ntara ya Muyinga mu buraruko bushibuseruko yari ari umucuruza.
Narigira inama ndasanga yuko kuguma nicaye muhira ndiko nkora ibintu binyingiza amafaranga ijana kugira nshobore guteza imbere umuryango wanjye, guteza imbere igihugu cyanjye, cyambona ko byaba byiza cyane. Nararonse umubosi baranzanira kontra ndayisinya ndamenya umushahara ngiye gukorera. Basi muri make ngiye nishimiye akazi ngiye gukora. Ibintu mu masezerano byarimo byatumye ndema. Icya mbere ni uko navuye ngaha nzi yuko ntagiye kurondeza akazi, ngiye nzi yuko ndi bushikire ku kazi. Ikigira kabiri fise ibiro biza kunyakira aho ndi bushikire muri makumutekano wanjye za kumeze neza cyane.
Umukenyezi wundi wo mu ntara ya Gitega hagati na hagati mu gihugu cy'u Burundi yaramaze gutegura imigambi azokoresha yazohembwa. Ategereje kurira indege imushikana mu kigobe cy'Abarabu yabwiye amenyesha makuru bimwe mu byo babarobera muri Arabia Saudite babwirizwa kubanza kumenya naho batabara abayisilamu.
Kuramukanya bakakuramuka salamu aliko walai wasulai wa barakati kashawishi walikuwa salamu walai wakile wa barakati jomo uzu tuize kideri sahani amara ya anje na teguye kutocha noro la inhoko njira kashira meki inhoko ndazorora zitamagi izindi cashira mu kinyo kizindi baza kushore nyumva nezerewe cyane.
Epimene barafinda umuyobozi mukuru wajejwe ibibazo by'abarundi bakorera hanze y'igihugu avuga ko igihugu n'imiryango bazohungukira.
Tufite amasezerano yuko bazosura kugenda abantu bashika 75,000 nibyo soko baduhaye muri Arabia Saudite. Ni kuvuga yuko abatanguye kugenda n'aba mbere koze gumo baragenda murabona yuko akunkonika nini cyane haba igihugu haba no kuri bo bonyene gusa imiryango yabo. Twibaza yuko bizogena neza cyane mu gihe baronse amafaranga y'agaciro bakagarukana ngaha mu gihugu bonyene bakiteza imbere eka n'igihugu birashobora kurongera koyo ko abashomeri bazoba gabanutse mu gihugu.
Jean Bosco Bizuru n'umuyobozi nshingwa bikorwa mu ishyirahamwe ryarungitse abakenyezi n'abigeme ni rimwe kuri 17 yahawe uruhusha na Leta y'u Burundi yemeza ko ibintu byose byatunganijwe ku buryo atamuntu umwe yazobangamirwa.
Bavuye ngaha basinya amasezerano wanashima bitandukanye n'ibyahora bibaho ubu bavanga bafite amanimero y'amatelefone n'amadresse yose aho bazokorera kandi bazi n'umushahara bazokorera. Ayo mafaranga abuguruje amakonte azoshikirako ishyirahamwe ntiza kuraba canke Leta y'u Burundi bize kurakora ayo makonte yabo n'amakonte bigerera bo nyene bitunganyije bakamenya ati nakazokurako amafaranga canke ntawe uzoyakurako. Bagiye biciye mu nzira iroranye kuko ubuserukizi bw'u Burundi muri Arabia Saudite buzaba bubazi hanyuma hariya bafite ababakira dufise amanimero yabo. Twebwe n'umuntu abakoresha turamufise nimero na adresse n'inzu tuba tuzaho itumbereye tuzobakurikirana kuko turafise natwe abo duca ko hariya kugira ngo badufashe kwikana abantu ko batari ko barahohoterwa.
Ibi n'abavinda babyemeza.
Tufise icyizere ko bizogenda neza kuko cyane rwose Burundi burakurikirana kuva ngaha n'ubu liste yacu hariya muri Arabia Saudite. Tufise ambasade yacu hariya kubikurikirana neza, turafise liste y'abagenda bose kandi kabakira niyo yibakira washaka hamika kibashikiriza n'amajansi hariya nyene bazokorana n'amajansi aho iwacu.
Ishyirahamwe UNSTT Weton Frere rirwanya urucuruzwa rw'abantu n'ubwimukira bwo mu kinyegero riri ruhutsa. Prime Mbarubukeye ni wariyobora.
Akanimiriza mu ishyirahamwe turongoye. Ishyirahamwe gishinze kurwanya urudandazwa rw'abantu, ubwimukira bwo mu kinyegero n'amabi akorerwa abakenyezi n'abana, UNSTT Weton Frere ryagomba kwikeza kubera icyo gikorwa cy'iteka ryagize mu ruhara rudasanzwe kugira ngo gishike aho kigeze uno munsi. Icyo gisata kijemo amategeko ko byari byaragaragaye muri kahise yuko icyo gisata harimo ibintu byinshi bidatonze neza kandi n'ababikora batabikora hisunzwe amategeko. Bigatuma rero abagenda muri ibyo bihugu by'Abarabu barahura n'ibibazo bidasanzwe agateka kamwe kagahungabanywa eka mbere hariho n'abahasiga n'ubuzima.
Utuzi twari ubu mu bihugu by'Abarabu ku Barundi n'utwo bakenyezi n'abigeme abagabo n'imisore nabo bariko bategurwa ariko ntibaragerwako. Abagenda bose babanza kwigishwa imico y'igihugu baroyemwo kandi bakipimisha indwara. Ishyirahamwe ryose ribanza gutanga ingwate y'imiliyoni 50 z'amarundi ishobora kuramira abakozi mu gihe baba bagize ibibazo. Ibi byategetswe n'ubushikiranganji bw'imigenderanire y'u Burundi n'ayandi makungu. Ingingo yo gutwara abakozi biciye mu mashyirahamwe yazwi na leta yaje nyuma y'imyidogo myinshi cyane cyane y'abakenyezi bavuga ko bakorera buferi abandi bagahohoterwa hakaba n'abicwa mu gihe bari kurondera ubuzima mu bihugu by'igihugu cy'Abarabu. Ingingo kandi izogabanya urucuruzwa rw'abantu mu gihugu. Muri raporo yacu yatangajwe mu mpera z'ukwezi kw'indwi umwaka uheze OEM ikigo cya ONU kijejwe abimukira cyavuze ko abarundi 175,000 bagurishijwe hagati 2017 2022. 80% y'abacuruzwa bakaba ari gitsina gore. Eroje Urikaneza, Ijwi rya Amerika.